Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Nyonga. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito byatanguje indwi yahariwe kurwanya mabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. Ishyirahamwe rirwanya ikwiragira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rirashima icyo gikorwa, rirahamagarira amaleta kugira umugambi utomoye wo kwaka ibigwanisho abanyagihugu basanzwe babitunze.
Ereye ku madini, amashyirahamwe, amaleta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshyira hamwe ingufu tugafatanya mu kurwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bikira umuriro.
Uyo ni Jean-Claude Sinzinkayo atwara iryo shyirahamwe rifite icyicaro i Kampala muri Uganda. Impunzi z'Abarundi ziba mu makambi atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahukiye gushika ubu ntizirataha. Abanyagihugu n'imiburiburi 50 baraye baguye mu bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushiruse ruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maryland yiteguye kugirisha amatora y'abadepite mu buzo babubaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'2025. Chad yagiriza abasirikare ba Repubulika ya Centrafrique ibyaha byo mu ntambara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyagihugu n'imiburiburi 50 baraye baguye mu bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushiruse ruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahinga bahurikiye mu mugambi witwa Barometre Securitaire du Kivu bavuze ko 28 muri abo basivile biciwe ahitwa Iboga, 22 nabo bicirwa Icabi muri teritwari ya Irumu iri muri Ituri. Abo bahinga bavuze ko abitwaje ibigwanisho babanje gutera kandi yegeranijwemo abataye izabo irahitwa Rubingo hegereye naho Iboga. Amashyirahamwe yigenga ari ku rubuga aho byabereye yegetse ibyo bitero ku bagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF. Uyu murwi nturemeza cyangwa ngo uhakane ko ari we wishe abo banyagihugu. Somaliland yiteguye kugirisha amatora y'abadepite mu buzo babubaye bwa mbere kuva mu mwaka w'2025. Ibindi na Eugene Mukankusi.
Intara ya Somaliland yitandukanyije kuri Somalia yatoye abadepite uyu munsi kuwa mbere nyuma y'imyaka 16 mu cyo abanyepolitiki basobanura ko ari ikimenyetso cy'uko urebye hari umutekano. Iyo ntara yikuye kuri Somalia mwaka 1991 ariko ntiyemewe hose ku rwego mpuzamahanga. Cyakora hanini yabaye mu mutekano mu gihe igice gisigaye cya Somalia cyazoharirwa n'intambara eshatu z'abaturage. Perezida Musi Bihi amaze gutora yavugiye kuri televiziyo ati "Tora mu mahoro." Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Abdulrahman Mohamed Abdullahi nawe yaryunzemo agira ati "Ndasaba Abanyasomaliland gutora mu mahoro n'umutuzo." Amashyaka atatu akomeye yatanze abakandida 246 bahatanira imyanya 82 mu nteko ishinga amategeko. Miliyoni imwe irenga mu zibarirwa muri miliyoni enye z'abaturage yiyandikishije gutora nk'uko bivugwa na Komisiyo y'Igihugu y'Itora. Itora ry'abadepite ryagiye ryigizwe nyuma mu myaka 10 ishize biturutse ku mpaka hagati y'amashyaka manini atatu ataremeranywaga ku bari bagize Komisiyo y'Itora nyuma impaka ziza gukemuka. Nubwo itora ry'abadepite ryagiye ryigizwayo, amatora ya perezida yo yarabaye. Iriheruka ni iryo mwaka 2017 ubwo Bihi yatorwaga. Iritaha riteganijwe mwaka utaha. Igice gisigaye cya Somalia cyiteguye gukora amatora mu minsi 60 aho abahagarariye imiryango bazahitamo abanyamategeko nyuma bazitoramo perezida.
Tugushimire Eugenie. Chad yagiriza abasirikare ba Repubulika Centrafrique ibyaha byo mu ntambara. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru.
Minisitiri w'ingabo wa Chad ejo ku cyumweru yavuze ko ingabo z'igihugu gituranye cya Centrafrique zagabye igitero ku basirikare ba Chad hapfa umwe kandi zishimuta abandi batanu zabica. Ni ibikorwa bibarwa mu byaha by'intambara. Nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru bibivuga, abagabye igitero mu masaha y'ejo mu gitondo cya kare ku cyumweru bari bafite ibitwaro bikomeye. Bateye abasirikare 12 bari mu kazi mu birometero 1000 uvuye ku mupaka wa Repubulika ya Centrafrique nk'uko bivugwa mu itangazo rya Minisitiri w'Ingabo wa Chad. Ambasade ya Chad mu murwa mukuru wa Centrafrique Bangui yavuze ko yabwiwe n'umukuru wa polisi ya Centrafrica kujya gutwara imirambo itanu y'abasirikare bishwe n'ingabo za Centrafrica. Ivuga ko ari icyaha ndengakamere cy'urugomo, kikaba kandi igitero cyatekerejweho, cyateguwe kandi kigashyirwa mu bikorwa muri Chad. Ikavuga ko bitagomba kurangirira aho abagikoze batagihaniwe. Ntacyo Centrafrica yahise itangaza kubivugwa. Byatijwe umurindi n'umutekano muke uhari kuva mu 2013 ubwo inyeshyamba zakuraga ku butegetsi François Bozizé wari perezida.
Urakoze kandi Eugenie kuri iyo nkuru. Leta ya Turikiya yagirizwa guha ibigwanisha abagwanyi b'abajihadiste muri Siriya. Timishimwe araduha ibindi kuri iyo nkuru.
Ibi birego byatangajwe ejo ku cyumweru n'umuyobozi w'abatavuga rumwe na guverinoma ya Turikiya, Sadat Peker. Mu kiganiro gica ku rubuga rwe rwa YouTube buri cyumweru, yumvikanishije ko ibyo birego bishobora gushyira perezida wa Turukiya mu kaga. Peker arega guverinoma ya Turukiya gufasha abarwanyi b'abajihadisti no kugura ibikomoka kuri peteroli muri Siriya. Mu kiganiro cye, Peker asobanura neza uko abantu bari hafi ya perezida wa Turukiya, Recep Tayyip Erdogan, bari inyuma y'uyu mugambi. Abasesengura bavuga ko Peker wigeze kugirana ubucuti na leta ya Turukiya nyuma akaza guhatirwa guhunga, yatangije urubuga rwa YouTube acishaho ibiganiro bishinja leta ya Turukiya kugira nabi. Umwe mu basesenguzi witwa Atila Yesilada yavuze ko abakurikira ibiganiro bya Peker bagenda biyongera cyane. Yesilada akomeza avuga ko byibuze video ye imwe ishobora kurebwa n'abantu miliyoni hagati y'enye n'eshanu. Yongeyeho ko noneho byahumiye ku mirari ubwo yazamuye idosiye y'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1990 bwaguyemo n'abanyamakuru bakomeye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Mehmet Aga wari hafi cyane ya perezida Erdogan n'umuhungu we bashinjwa kugira uruhare muri ubu bwicanyi. Perezida wa Turukiya Erdogan wariko avuga ko ibi ari ubugambanyi bukorwa n'ibihugu by'amahanga hagambiriwe kumukura ku butegetsi.
Urakoze team. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iribuka imyaka 100 irangiye habaye ubwicanyi bwahitanye abirabure bagera ku 300 mu gisagara cya Tulsa muri leta ya Oklahoma iri mu mumanuko bw'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamlinde.
Ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu no ku ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1921, imbaga y'abazungu biraye mu birabura i Tulsa barayogoza. Bishe batarobanura abato n'abakuze bagera kuri 300, barasahura batwika amazu n'amaduka birenga 1,000. Abirabura barenga 10,000 barokotse basigaye ku gasi batagira aho bakinga umusaya. Abapolisi b'umujyi wa Tulsa bose barabazungu icyo gihe, nabo bafashije igitero baha intwaro imbunda n'amasasu abakigabye, kandi nabo ubwabo barasa abirabura. Ubu bwicanyi bwatewe n'impuha zavugaga ko umusore w'umwirabura w'imyaka 19 yafashe ku ngufu umukobwa w'umuzungukazi w'imyaka 17. Ejo kuwa kabiri President Joe Biden azagenderera Tulsa mu rwego rw'imihango yo kwibuka ubu bwicanyi bw'ishyano bushingiye ku bwoko bwo mu 1921.
Inararibonye zihamagarira leta ya Tanzania gutanga incyandago za COVID-19. Ejo ni kwangusa arabandanya iyi nkuru.
Perezida wa Zanzibar intara ifite ubwigenge bucagase yavuze ko guverinoma mu bihe bya vuba izatumiza inkingo za COVID-19. Ibi bitandukanye na guverinoma y'igihugu cya Tanzania kugeza ubu itari yemera urukingo na rumwe rwa COVID-19. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye guverinoma kureka inkingo zigatangira gutangwa. Perezida wa Zanzibar Hussein Mwinyi kwa gatandatu yavuze ko azareka inkingo za COVID-19 zigatangira gutangwa, kandi ko ntawe uzahatirwa kurufata igihe yaba atabishaka. Avuga ko badakwiye kumva abantu bavuga ko bafashe urukingo bashobora gupfa. Akavuga ko mu mpande zose z'isi abantu bakingiwe. John Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania witabye Imana mu kwezi kwa gatatu yahakanye COVID-19 mu gihugu, kandi yanga inkingo avuga ko zitaremezwa kandi ko bifite ingaruka. Perezida mushya Samia Hassan yemera ko iyi ndwara iriho, kandi yavuze ko arimo gusuzuma uko inkingo zatumizwa hanze. Cyakora ibyumweru byarahise nta kimenyetso cyerekana ko inkingo zirimo kwinjira mu gihugu cyangwa ko zirimo gutangwa muri Tanzania. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu nka Deogratias Mahinyira zivuga ko igihe kigeze ngo guverinoma ikurikize urugero rw'amahanga mu kurwanya ubwandu bwa virusi ya corona.
Muguhibaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya itabi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryahamagariye abantu kurireka. OMS ivuga ko abantu banywa itabi bafise ibyago byinshi byo kuba bo kwicwa na COVID-19 bafashe kurusha abatarinywa. Timishimwe araduha ibindi.
Umuyobozi wa gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo kurwanya itabi Vinayad Prasad yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize bwerekana ko 50% by'abantu banywa itabi bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura indwara zirimo no kwicwa na COVID-19. Prasad yavuze ko ari ibintu byumvikana neza kubera ko itabi ryica ibihaha kandi ivirusi nayo yibasira ibihaha. Yavuze rero ko aho ariho haherwa hafatirwa ibyemezo byo guca itabi. OMS irahamagarira abantu banywa itabi kwitabira gahunda yayo y'umwaka wose yo kureka itabi. OMS ikomeza ivuga ko ibi byafasha ibihugu kwagura serivisi zishinzwe kugenzura no kurwanya itabi. Hakorwa kandi n'ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu gushyiraho amavuriro mashya y'abafite inshingano zo gukangurira abantu kureka itabi, hakabaho gutanga n'imiti yasimbura nikotine. Prasad kandi yumvikanye avuga ko ari iby'ingenzi cyane kumenyesha abantu ingaruka bashobora guhura nazo bitewe no kunywa itabi, aho yavuze ko abantu 8,000,000 uyu mwaka bashobora gupfa bitewe n'indwara zifitanye isano no kunywa itabi, kanseri, umutima ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Yongeyeho ko impfu nyinshi nk'izi zizagaragara mu bihugu bikennye. Yanenze kandi inganda zikora itabi ko zireshya cyane urubyiruko, aho zibashukisha kubaha ibintu byinshi birimo amatike yo kujya muri za konseri n'ibindi.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga bine. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu n'urunda n'impuzamakungu gwishinze kugwanya ibigwanisho bito byatanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. Ni igikorwa gishitse mu gihe bene ivyo bigwanisho bimaze iminsi vyihingumbi mu bihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Republika ya Demokrasi ya Kongo n'ahandi mu karere. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'imva.
Mu bihugu bitatu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda n'u Burundi, abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiri aheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishyirahamwe MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo niwe twari iryo shyirahamwe rifite icicaro i Kampala mu Buganda.
Tutanze akarore nko ku gihugu cy'u Burundi igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye ku ibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muramvya, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwazangabo yo ku ipete rya koloneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi, tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari baka abandi barakomereka bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna cyangwa kwitabara ndetse no kwivuza. Nitwo kwibagira rero ibindi bibazo nka mwene ivyo bibera mu gihugu cya Kongo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu cya Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu cya misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega icyo gisasu azogerageza mu kiyaga Arubeluto ibinyabuzima byo muri ico kiyaga abasanzwe bakoresha ayo mazi cyangwa abegereye ico kiyaga nta ngaruka bibizogira.
Kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA International Action Network on Small Arms gwishinze kugwanya ibigwanisho bito batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD ijisho ry'ayo mashyirahamwe agwanya ibigwanisho bito mu karere k'ibiyaga binini ribona ko urwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu.
Duhereye ku madini, amashyirahamwe, amaleta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshyirahamwe ingufu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arenga na chanke ngo atinye
akane nako kamukesha amemoza makungu oni yemeza ko kumwaka kumwaka ibyo bigwanisho bitana abantu barenga ibihumbi amajana 5 cyane cyane mu bihugu birimo uruhagarara Afrika ikazo bwa mbere mu kuhaburira abantu benshi abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile bigwanisho byose ndetse umusirikare umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi kigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarore
mu kurabira hamwe yuko amategeko agenga ibigwanisho bicira umuriro yoba akurikizwa haba ku bitunzwe hakurikizwa amategeko no ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko tugasaba amareta ko yovyaka ababitunze ku bitunzwe hakurikizwa amategeko naho dusaba ko uwugikoresheje nabi agahanwa hakurikijwe amategeko nyene ikindi rero dusaba abanyagihugu no kudoma ku rutoki kuri uwo wese atunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha bakamushengeza ku nzego z'umutekano cyane z'ubutungane batamushengeje bakamukingira ikibaba cya kigwanisho kizohindukira mu kuza kubica
mu Burundi. Leta iheruka gutangaza ko abateye amagrenade ku ndwi iheze hari abakora iterabwoba mu kwezi kw'12 umwaka w'2019 abahinga bawo ni bashize habona raporo ivuga ko mu buseruko bwa Congo hari imigwi y'abagwanyi irenga ijana haciye umwaka inamahoro umutekano ya ONU yashize ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba imwe muri iyo migwi ariyo FDLR na ADF NALU. Iyo migwi ikunze gutera ibihugu by'u Rwanda n'Uganda ikomokamo. ONU ivuga ko muri ico gice hari n'indi migwi ikaze naho itari ku rutonde rw'ikora iterabwoba. Iyo nayo ni nka Red Tabara na FNL rwanya leta y'u Burundi hamwe n'umugwi wa Mai Mai. ONU ivuga kandi ko iyo migwi yose yishe abasivile barenga 840 mu mwaka uheze. Nayo mu ntango z'uko kwezi perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yatanguje urugamba rwo kugwanya iyo migwi igiteje sibe ashiraho ibihe bidasanzwe maze ntara za Ituri na Kivu y'amajaruguru zihabwa indongo za gisirikare. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku byijwe rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clavier.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubundi zirata zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cyazo kuko zirambiwe no kurindira. Inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Twahere mu kwezi k'umunani batangira kuyandikisha dosa guta mu mwaka uheze tadusinya mu kwezi kwa cumi n'ubu ntituratah kugeza n'iyi saha tumaze gukwira ibihumbi cyenda kandi abo bose baramaze gusinya kugeza riri saha bamwe bariko bararira bagenda Kenya abandi bariko barafatirwa za Tanzania bitahana n'amaguru.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe ariko akabashize amezi arenga kuri 6 zitarataha. Uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya Nakivale babwijwe rya Amerika uko ikibazo cyabo kimeze.
Twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ivuyemo.
Yego,
ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turicari ngaha hama ejo bundi muri uku kwezi kwa gatanu mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi korona ngo tugomba gutaha. Tumaze kugenda ntibigeze badupima bacha batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umuti tubahaye. Ubwo turataha kugegera n'ibyo wagiye uyu munsi asaba asinye abantu amaze gusinya ni benshi cyane rwose
kugeza ko no tariki na saa cyicaye ngaha bagumati yango ni mwingine mu rindire mu kizuba jana bararindiriye twarabu bagumati yango hama rwanda yango azobe ibaga n'icyo gukora imuntu y'igota n'icyo gukora abasigaye cyangwa cyangwa
Izi mpunzi zongeye zitangariza ijwi rya Amerika ko zitakigira ayo zikira nayo zimira dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye ibingana n'ibiro 30 byonyine nkuko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo ariko ubu amaso akaba yarazihereye mu kirere
ubwo twari twabijyandaje kuko bavuga ko nta urenza ibiro 30 mu ndege ubwo rero twari twatanze turabigurisha kumaze kubigurisha dusigaranije bikenya nyine dutegereza gutahana ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite turi turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido aba bana baradufashije bakaduhereza amabido tuvoma amasahani ko nyine agasafuri mu ntateka mu na urazi ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine
Iki kibazo cyemezwa na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Madame Epiphane Kabushemiye Ntamwana ko leta yitaza impamvu ishyirahamwe ryita ku mpunzi HA ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake
by'ukuri abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka listeri y'abantu zitatu mugabo abantu bamaze kugenda ni bake hagiye abantu bake bagiye n'indege hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara ni modoka mugabo naho nyene ntibararishikako batanguye kubisaba mu 2020 mu kwezi kwa 10 ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe ariko nabandi baguma bifuza gutaha bagaguma bifuza gutaha twarigeze kwakira muri mu kwezi kwa 4 abarenga 1000 mugabo nabandi baguma bavuga ko bashaka gutaha impunzi z'u Burundi no zihanura hari nazihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo kandi yuko nishyira hamwe z'amakungu rifasha ba impunzi ryo korosha gose rikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashora gushika mu gihugu cy'amavukiro
nahamagaye umuvugizi wa HR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu
UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home
Ati twe nka HA tuzi neza igizo mpunzi yandikishije kugira ngo zitahe ku bushake kandi turabyumva turimo gukorana n'ibiro bya leta ya Uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho byaratinze ariko hari icyo turimo gukora ntabwo naguha umunsi ntarengwa ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura icyo nakubwira nuko nka HR ntabwo turimo gushishikariza impunzi kugira ngo zitahe ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe ibyo ari byo byose byatumye gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HR ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HR hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi burundu akaba ari byo gutahuka ku bushake amahoro amaze kuboneka mu gihugu cyakavukire guhabwa ubwenegihugu n'igihugu kiba cyarakirije impunzi hamwe no gushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
turagushimiye Ignatius tugaruke mu Burundi aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwizatunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu Burundi ku bwinshi ni mu rugendo rw'iminsi ibiri yatanguye uno munsi kuwa mbere muri Kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi rero je buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi
adishikaga mu mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere president Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru watavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga yakiriwe aje mu gisagara cya Kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we urukanya tabivuze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwiza tunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu
so this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready.
Urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwiza tunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cyacu kiriteguriye abagwiza tunga mvamahanga kandi twizera ko ubu aricyo gihe nyacyo kubikora kurindira imyaka 2 cyangwa 3 bishobora kubacereza. Abagwiza tunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibitata byinshi mu Burundi nk'uburimyi inyubako service amagara y'abantu amasoko ntanga ngugu ubutare n'agataka ubutwara abantu n'ibintu mu kera rugenda amabanki ubuhinga bwa none n'ibindi.
Banking, ICT, and others.
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoroni babongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe.
Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi.
Nyakubahwa reka mfata aka kanya ko kubaho wasubiriye akaba n'icyusi magara yacu President Pierre Nkurunziza ashengeye kandi dufasha aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifite kimaze hagati y'imirwi yacu. Muri twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigendanire hagati ya Kenya n'u Burundi isanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na President Ndayishimiye twashingiye nta amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufasha hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo bisata by'uburimyi, ubworozi, uburozi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye ku bijyanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu.
We also signed sports culture and heritage which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations.
Niko Uhuru yemeje. President Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'u Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia.
With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
Kubyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikorwa inka. Kubwibyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isungereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Shebab kugira ngo dutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifite ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wo wose wo kugabanya Neko muri Somalia.
Must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
Niko se Barundi yashimangiye Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza.
In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review.
Muri ntumbera abashikiranganje baje gushora imari n'ubucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishora imari bigendera hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa. Ufite umunezero mwinshi kandi kukwakira umushyitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka, kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afurika y'Ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushyitse ibyifuzo by'abanyagihugu bacu
kandi tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye yatuwe mu nzego za leta ntitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye Ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11. Eloge uri kaneza ijuja Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ruti mwese mkona radijwi da Ameriki vigane tukwa wateguri ya mwaka kanya vigaruki yengaha dushimile wagenzi wa chubagizu ruhara itegu kwa jama kuru tukwa washikirize tulashimile kandi fasigwe beyohu ya tufashuja kwegera nyivigane tukwa wateguri ye Frederike Mkondikije niwe ya vihagara rige kuni mikro mwalikume na anje fide ni yongabo tuwa sezetu mifuriza kugiribi heviza mwanda nyakumbi za radio yanyu izwi da Amerika.